Iyi mumva ni Radio Ijwi rya Amerika. Miriwe nchuti bakunzi muteza matwiga ni uvzira diju gya Amerika risamira ni Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda muri studio ya gatanu muri kumwe na Joy Diane na Hazwe ndabara mukije ndanabahikaze mu biganiro tubafitiye muri kano kanya
ariko kuri twebwe na komisiyo y'igihugu y'amatora ndetse n'abanyarwanda muri rusange dufitiye icyizere inzego zacu z'umutekano niyo mpamvu dukorana neza nkuko mubibona kugira ngo dufatanye kuko twese turubakira umuyobozi umwe
no munyamabanga nshingwa bikogwa muri komisiyo y'igihugu y'amatora mu Rwanda avuga aho imyiteguro ku matora yimirije igeze iyo nkuru iri muzo tugaruka ko mukanya mugume ku maradio yanyu ongerinda bahe ikaze leta y'u Burundi hamagarira abarundi baba hanze y'igihugu kuzana imitahe n'abagwizatunga b'abanyamahanga kuva kuri no wa kabiri gushika kwa gatanu w'indwi ku mugwa mukuru w'Ibujumbura hatanguye indwi yahariwe abarundi baba hanze y'igihugu inkuru ya Eloge Wirikaneza
Awali muri kariti ya Kigobe hafi ya ambasade y'Abanyamerika mu buraruko bw'igisagara cha Bujumbura ahugururiwe indwi yahari wa barundi ba mahanga yakira wa barundi cegera cha mbere cy'umukuru w'igihugu Gaston Sindimwo yabasavye kutazigana na rimwe bibagira imico n'imigenzo y'ikirundi no kuvyigisha uruvyaro rwabo harimo no rimi kavukire mbere bashikirije amajambo bose kire tumufasone ya seruki igisata cha ONU kijejwa bimukira OYM bavuze mu kirundi gusa icegera cha mbere cy'umukuru w'igihugu yabwiye abarundi baba hanze barengije na bari bahari ku intererano yabimukira mu iterambere ry'ibihugu idasanzwe abahantu turorero
uruhararo mahanga intange ku bihugu baturuka aho twahagarariye ku bihugu nka Mali Nigeria Misiri Maroc na Israel aho izo intererano zikomoka kubera ibihugu bivyo bihugu baba mu mahanga zunganira cyane migambi y'iterambere ry'ibyo bihugu batuka nonahe iwacu turazi ko hari abakuru bahanze baterera mu irango ry'imigambi y'iterambere ariko turashaka ku rwego rw'ibindi bihugu
kugira Burundi bushike kuri urwo rugero Gaston Sindimwo yetsa u Burundi aho bosahiriza kurusha
nimubere akarorero abanyamahanga mu kuzana imitahe mu Burundi abandi bazane ubumenyi n'ubuhinga baragwi hanze bateze imbere inyigisho amagara y'abantu uburimyi ubworozi ubutabera gataka gutwara abantu n'ibintu ingenzi gutuma tumanako makuru ubushakabashatsi n'iyindi migambi
Iyo migambi y'iterambere abarundi bimutse baje mu bindi bihugu bavuga ko bashoboye kuyirangura. Jafet Rojantin ndayishimiye twashyira hamwe ryabo abivuga afatiye ku mafaranga binjiza mu gihugu ku mwaka.
Mu mwaka w'ibihumbi 2012 niho twashoboye kugira rusanzuma dusanga abarundi baba hanze barashikana imiliyoni 240 z'amanyaburaya amayoro yinjira mu gihugu cy'u Burundi ku mwaka ariko rero mu nyuma twagize abarundi benshi habaye imigambi myinshi no kuvuga yuko ayo mahera yabaye menshi kurushiriza ico tuzi nuko abarundi bari hanze binjiza amafaranga aruta ayo shirahamwe rya buraya rifashisha u Burundi kuvuga rero diaspora y'abarundi n'abapartenere bakomeye ku gihugu cy'u Burundi
ndayishimiye nemeza ko abarundi baba hanze bamaze kurengera ibatandukanye
abarundi turafise ingene tubanye bitandukanye n'ingene ibindi bihugu bibana umurundi nubwo muba mudahuza ibyiyumviro murasangira nuno munsi niko bimeze hanze turahura tukaganira tugasangira ariko kubera imvo za politike haraho tudahuriza ariko kandi ico ntikiba ikibazo kuri twebwe kuko tuguma turabavukanye niyo valeur y'abarundi turusha abandi niko gaciro kacu hageze mu vya politike umwe wese arafise ingene yumvira kandi turubahana gupfa na leta ivyo n'ibintu bisanzwe niyo demokrasi si ngombwa yuko abantu bose bavuga rumwe erega no muri twebwe muri diaspora ntitubona ibintu cyo kimwe kubijyanye n'igihugu cy'u Burundi mugabo ntituca tuba imbwa nakayabo dusangiye igihugu dusangiye umwami dusangiye byose
leta isezeranira abimukira b'abarundi kuborohereza mu gihe batashe canke baje kurangura imigambi
ni muri yo ntumbero leta yiyemeje kuja iranonsa buke buke amatongo abarundi baba mu mahanga bavyifuza kandi bashoboye gushinga amashyirahamwe iwabo canke kubaka uburaro mu Burundi. Ikindi leta yiyemeje ni uko igiye kubakurira amakuru ku byankenerwa umuntu yahora yikorako mu gihe yiyemeje gutaha burundu mu gihugu cy'Uburundi.
Ndayishimiye nawe aragaruka ku camutumye we n'abaserukira kuza mu gihugu ubu.
Hariho rero abafashe ingendo yo kutavuga igihugu neza, twebwe rero twavuze tuti iyo ngendo igomba guhagarara, genda mu gihugu ugendera ababanyi ugendera incuti ukivuge uko wakibonye, ntitukubwiye ngo ugende ukivuge uko kitari, genda ukivuge uko kiri.
Ibitigiri byerekana ko abarundi babiyemukira ubu ari bice bitandatu ku ijana by'abarundi bose bakaba basaga 650,000. Imigabane irimo benshi kurusha iyindi ni Uburaya, Amerika na Oceania. Abimukira bitavye ibikorwa vy'indwi yabahariwe baje bava mu bihugu 25. Iyi ni inshuro ya kabiri indwi yahariwe abarundi baba hanze y'igihugu itunganywa. Yaheruka kuba mu mwaka w'2014. Eloje Wirikaneza, Bujumbura, Ijwi rya Amerika.
Eloje Wirikaneza arakenuye. Tukivuga ku makuru avugwa mu Burundi, imiryango igera ku 135 yegeranirijwe muri site ya Kashi iri muri komune Bugarama y'intara ya Rumonge isaba kwimurirwa mu kindi kibanza. Iyo miryango yegeranirijwe muri iyo site nyuma y'imvura y'isegenya yo muri 2014 yabasenyuriye amazu, isigura ko uburaro bw'iyo site bwegeranirijwemo muri uno mwanya atako bwifashe. Mugenzi wacu Fidelite Ishatse yanyarukiye muri ico kibanza adutegura ino nkuru ahatubwira uko yabisigura.
Imiryango iba muri iyo site ibayeho mu buzima bubi, uhereye ku mahema yakoze uruzitiro yatabaguritse hatibagiwe ayamwe imiryango 135. Mu mahema mwamwe uwinjiyeyo asa n'uri hanze kuko izuba rimenyera aho yatabukiye rikinjira imbere. Vyongeye iyo site iri ku nkengera z'ikiyaga ca Tanganyika nko ku metero 5 uvuye ku kiyaga. Aho rero umuyaga uva mu kiyaga wasituye mu biti bifashe ayo mahema wongera wasongeye isibe mu kuyatabura. Ikindi kibangamiye iyo miryango 135 ni kigoyi nkuko twavyiganiwe na bamwe mu bayigize.
Aha ntitubayeho neza kubera inzara no kubera amahema yatabagurishe umuyaga ari mwinshi, niyo ngorane dufise.
Twege wunga kari baramaze iminsi batutari muri uko kurya nari muri uko kurya twabuze.
Abanyagihugu bavuga ko ahanini bahora bafashwa n'ishirahamwe PA mu gitaho ifungurwa ku isi. Aho rero umuryango umwe wese waraheza ukaronswa ibiro bitatu by'ibiharage, iby'umuceri hamwe n'ifu. Ariko rero amakuru dukura muri site ya Cashi amenyesha ko iryo shirahamwe atayifungurwa rikibaha. Umwe muri abo banyagihugu baca bahitamwo kwisumamwo. Muri bo hariyo abaja guca ingero mu kurimira abandi, abandi nabo bagakora umwuga wo kunguzaho n'ibintu ku makinga, hari n'abaca baja mu kiyaga kuroba maze bagashobora gusuma.
None twogera yego ko turonse turagenda tugasuma tugiye guca nk'akanoti, ntitwagira tukagura nk'ako gafu nk'ako kari kuduharagi tugasuma. Mujyango kajya ku nyene duke duke.
Musenyeri wa komini ya Bugarama Joashamanira kiza ku kibazo cy'inzara yugarije iyo miryango amenyesha ko magoma dodora hirya no hino.
Twe turahaca tukanababaza tukabona ingorane, ariko turateye akamo amashyirahamwe atandukanye kandi bose kandi twebwe ntitwicaye nkuko twatubivuze, dutera akamo ababanyi cyuti n'abagenzi cyane cyane mu kujya kwa ayo mashyirahamwe yandi yadufasha ko bogerageza kuko bavuye hafi nta birometero 5 bagiye barashobora kujya mu mirima yabo bakagerageza kwifasha nabo usanga bigoye cyane.
Kuva gihorekeza kisegenya abanyagihugu babwirwa n'abajeje intwaro ko amahema bagiye kuyabamwo iby'imfata kibanza. Ariko rero mu myaka itatu iheze kuva bahuye n'icyo kiza cy'ihindagurika ry'ibihe nta kirahinduka, ubaho bigeze basaba kwimugwa.
Kandi ubu dukeneye yuko mwotujana mukatwunguruza, nyuma rero dusaba ko mwotwunguruza yayo mudusira mukatujana tumerewe nabi.
Terence Nayiraja, umuvugizi w'ubushikiranganji bw'intara hagati mu gihugu cy'u Burundi, avuga ko iyo miryango buca yimugwa naho datanga isango.
Leta yabaye iritiza impande ya gatangaza kugira ngo abenegihugu babarindiriye muntu bari kubarondera ahandi heza bashobora kuba. Leta iri kwiragerageza tukagomba kubahumuriza aho bari kugira ngo bihangane gato, ariko leta iri kwitunganya neza. Nta kiringo twotanga gishobora kuba ubunyene binashobose. Icyifuzo leta no kubunyene gatabikunda.
Amakuru dukesha abarongoye komini ya Bugarama amenyesha ko icyo kibanza azokwimurirwamwo kiyo kiratunganywa ahitwa Icabara muri komini ntara ya Rumonge. I Bujumbura, Fidelite Ishatse, Ijwi rya Amerika.
Nshuti z'Ijwi rya Amerika, uretse kuri FM musanzwe mutwumviraho, mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero 25, ni ukuvuga kuri kilohertz 11,835. Buri munsi ni kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu, kuva saa 2:30 kugera saa 3, no kuva saa 3:30 kugera saa 4 ku mugoroba. Ku wa gatandatu ni kuva saa 12 kugera saa 12:30 ku mugoroba. Ijwi rya Amerika kuri metero 25 kilohertz 11,835.
Mandanya mumviriza ijwi rya Amerika risamira ni Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Komisiyo y'igihugu y'amatora mu gihugu cy'u Rwanda kuri wa kabiri niho yasozera igikorwa cyo kurungika ibikoresho by'amatora mu biro by'amatora birenga 2,300 mu ntara zigize u Rwanda. Kugeza uyu munsi rero iyo komisiyo ivuga ko atantambamye barahura mu myiteguro y'amatora. Umunyamabanga nshingwabikorwa y'iyo komisiyo yabitangarije mu kiganiro kidasanzwe ahaye mu kanya mugenzi wacu Eddie Gwema.
Komisiyo y'igihugu y'amatora mu Rwanda iratangaza ko ibikoresho byose bizakenerwa mu gikorwa cy'amatora y'umukuru w'igihugu byamaze kuva aho iyo komisiyo ikorera bijyanwa mu bice bitandukanye by'igihugu ahagomba gutorerwa. Ibiro by'amatora byose hamwe ni 2,340, naho ibyumba by'itora bikaba 16,691. Mu kiganiro cyihariye yahaye Ijwi rya Amerika, umunyamabanga nshingwabikorwa w'iyo komisiyo Charles Munyaneza yavuze ko ibikoresho byo muri diaspora byo ambasade zamaze kubyakira. Iyo komisiyo ifite ibiro by'amatora 98 hanze y'u Rwanda, cyane cyane muri za ambasade z'igihugu. Mu Burundi no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo niho honyine Abanyarwanda batazatora, ku mpamvu Bwana Munyaneza yavuze ari z'umutekano. Ubwo twasuraga aho iyo komisiyo ikorera, twasanze amamodoka yiganjemo amakamyo ya polisi na ya gisirikare arimo gupakira ibikoresho by'amatora. Nabajije Munyaneza icyo avuga ko bashobora kwibaza impamvu inzego z'umutekano zikoreshwa mu bikorwa by'amatora.
Nabatazi ko mu Rwanda inzego zishinzwe umutekano ziva mu Banyarwanda n'abari Abanyarwanda. Nabatazi ko Abanyarwanda bakunda inzego zabo z'umutekano, inzego z'umutekano zabo bazubaha kandi bazifitiye icyizere. Ariko kuri twebwe na komisiyo y'igihugu y'amatora ndetse n'abanyarwanda muri rusange dufitiye icyizere inzego zacu z'umutekano, niyo mpamvu dukorana neza nk'uko mubibona kugira ngo dufatanye, kuko twese turubakira umuyobozi umwe, yaba ari abashinzwe umutekano yaba ni twebwe, twese turakorera igihugu cyacu.
Bwana Munyaneza yavuze ko kugeza ubu ibikorwa byo gutegura amatora bigenda neza kandi ko nta mbogamizi barahura nazo. Munyaneza navuze ku mpungenge zagaragajwe na bamwe ko iyo komisiyo ishobora kuba yaragize uruhare mu gukumira bamwe mu bifuzaga kwiyamamariza umwanya w'umukuru w'igihugu ariko ntibaboneke ku rutonde ntakuka. Munyaneza yavuze ko ibyangombwa bagendeyeho bahitamo abagaragara ku rutonde ntakuka biteganywa n'itegeko nshinga n'amategeko agenga amatora.
Iyo tuba hari amategeko twishe abatarabyishimiye wenda baba baragiye no mu nkiko kurega. Ariko ndatekereza kuba wenda bataranagiye mu nkiko n'uko babonye ibyemezo komisiyo y'amatora yafashe byari bishingiye ku mategeko.
Muri iki gihe cyo kwiyamamaza hari benshi kandi bakomeje kuvuga ko amatora yarangiye, ko igisigaye ari ukurangiza umuhango. Munyaneza akavuga ko atemeranywa nabo.
Dufite abakandida batatu bose barimo bariyamamaza. Iyo amatora yaba yararangiye nta nubwo baba barimo biyamamaza. Kwiyamamaza bibatwara umwanya, bibatwara ndetse n'amafaranga. Sinzi ko hari umuntu wajya mu bintu bimutwarira umwanya, bimutwarira amafaranga, ziko ntacyo bimaze, ntacyo bizageraho. Kuba rero bakandida b'ubu barirukanka igihugu irya no hino bashaka ababatora, kuba babikora batariyicariye cyangwa ngo wenda banabireke, biragaragaza ko amatora atarangiye. Hari abantu wenda bagenda nabo bavuga bati referendumu yarabaye, ariko referendumu yarabaye ari referendumu, abatora bariyongereye. Ibyo rero abantu bavuga ni ugutegereza ku munsi w'itora. Amatora azaba kandi uko mubona abaturage bitabira n'ibikorwa byo kwiyamamaza biba ari ukuvanga amatora yararangiye n'abaturage ntabyo babitabira.
Bwana Munyaneza yabwiye Ijwi rya Amerika ko kugeza ubu bamaze kwandika indorerezi 1,700 muri bo 400 ni abanyamahanga. Twabibutsa ko igikorwa cyo gutegura amatora kizatwara akayabo ka miliyari 6.2 by'amafaranga y'u Rwanda. Munyaneza avuga ko 98% y'ayo mafaranga ava mu ngengo y'imari ya leta. Edi Rwema, Radio Ijwi rya Amerika, i Kigali mu Rwanda.
Muri isanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Ijwi rya Amerika turabandanya n'ibiganiro tubafitiye. Igisata c'ishamwe mpuzamakungu ONU kijeje iterambere ku isi PNUD mu cegeranyo giherutse gusohora cerekanye ko Burundi buri mu bihugu bitatu vya mbere bikenye ku isi, mu gihe Abarundi babiri kuri batatu nabo babayeho mu bukene butagira izina. Leta y'u Burundi ivuga ko ibitigiri vyatanzwe n'ishamwe PNUD igiye kubikoresha mu gusaba abayifasha kongereza inguvu mu gushigikira imigambi y'iterambere no kugwanya ubukene. Mu kiganiro mugenzi wacu Fidel Niyongabo agiranye mukana na Fostandi Kumana ayoboye ishyirahamwe Parsem arihamagarira Abarundi guhindura ivyumviro n'ingendo kugira ngo bashike ku iterambere rirama. Fostandi Kumana yatanguye amubwira ingene yakiriye ibiri muri ico cegeranyo ca PNUD.
Ivyerekeye Burundi barerekana ko Burundi buri mu bihugu bitanu vya nyuma bikenye ku isi mu bice vyinshi, uravye ingene umunyagihugu aronka uburyo, uravye bijya bintu vya covrete monetaire, umwimbu ku munyagihugu, ukaraba ivyo bita infrastructure umunyagihugu ashobora gukenera, ivyerekeye gufungura hari ndetse haryo bashobora bakaraba n'ibya todi urbanisation mbe n'abanyagihugu bangahe baba mu gisagara bita ko bari mu majambere agiye kubaho mu gisagara na babandi banyarucari bakiri mu Kirundi hamwe twibacu tuyita ngo mu rutoke, ingene abantu bagwara agashomera ingene kangana, ivy'ibiciro ingene biduga, ingene biba byifashe kugira umunyagihugu ashobore kuronka icagura. Hariho n'ibindi re mu nyuma iyo umuntu ayikarabira abakorabaga n'abakaraba n'ama n'ico bita amasoko atatu ahambaye mu gihugu, mbega abanyagihugu kuri marche du travail bashobora kuronka ubuzi bangana gute kubera bifitiye ubushobozi, mbega mu gihugu abantu bashobora kugira ibyo bagurira ku isoko bashobora kuja gusuma ku masoko bangana gute, kuko hari nk'abantu ushobora kuvuga bati bamenyereye kurya ibyo barimye hajya muhira, mbe iyo bitabonetse abashobora kuja ku isoko kugura ikintu bangana gute, mbega abashobora kuronka ingurane aha na hariya mu ibanki iyo baronse ubukene bangana gute. Muri rusange ivyo rero bifatiwe ko niho ucubona ngene igihugu kiriya kiba kiri inyuma cyane. Ivyo rero uko tubibona twe dusanzwe tubizi ko twe tubikurikiranira hafi cyane, ivyegeranyo vyama vyasohotse n'ejo bundi harasohotse ikindi cerekane iyinjira ry'u Burundi muri aka kare ka East African Community, urabona ko igihugu cy'u Burundi cyo cyanyuma kiri inyuma ya byose urade muri aka karere. Urabona kandi bagati abarundi babiri kuri batatu ko ari mu bukene ntangire, nuko ko ari 67% y'abarundi gushika no munsi. Mugabo ni mbere uko tugira CSRPA ya mbere ndabyibuka muri za 2076 babonye ko abarundi babiri kuri batatu so basadifite pulusa bari mu bukene ntangere. Urumva rero mu Burundi nta ciyongera, uravye ngene abantu biyongera ningene umwimbi w'igihugu wiyongera ko birarabwa ko cyane ko tusanga ibiro ntibivaho biri hamu hatubwiye dukarabana harya kuntu ndajya bita isindi imwe abarundi uko bishoje n'uburimyi n'ubworozi ugasanga aragabanutse cyane ubafata kwa 0 hectare ku munyagihugu ni hato cyane harombe n'abantu bashaka hafi 300,000 y'abarundi badafite aho barima urumva rero ni ibintu byinshi rero byafatiwe ko rero cyabyerekana ko igihugu cyo kigifikira inyuma cyane
uravye
tugiye kugatura yaga ko muri iki kiganiro
leta y'u Burundi ifatiye kuri iyo raporo imenyesha ko ibitegeri igiye kubikoresha mu gusaba abayifasha kongereza ingufu mu kuyisahiriza mu migambi iterambere no kugwanya ubukene ubushikiranganje bw'intwaro ibereye bwahamagariye imigwi yose yegwa n'iterambere ryo Burundi nk'abashinga amateka n'abakenguza amateka intumwa za leta amashirahamwe yigenga bikorera utwabo n'abashakashatsi kugira iyabo iyi raporo kuyigira iyabo kugira bitume bitume haba iterambere ridakumira no gukomeza amapolitike yo gusaba uburyo muri kazoza mu byakira gute uko leta yabivuze kuri iyo raporo
ijyo benda byakira no vuga yuko ngira no kwera kwitamaza kugira gute tumaze kwicara kenshi dutegura imigambi tuja hamwe twerekana ibyo kugwa ndetse turafite na cha gitabo yita Vision 2025 ni gitabo cerekana inkingi umunani twofatira ko kugira iterambere z'u Burundi riboneke izo nkingi umunani ziragaragara hariho naho tukaza kugera mu bijanye n'umwimbo ku munyagihugu ingene igihugu coba gisa kandi ibyo twatuza kwa twashyika 2025 icyo gitabo twaje gucugurura mu bukeye abategetsi bwo pariho bari kuva ku mukuru w'igihugu abashikiranganje abashinga amateka abaserukira igihugu byabo abaserukira amashyirahamwe yigenga ariho bari jewe niho narindi uwo munsi mugabo rero kubera ibyo bitabo amareforme n'izo nkingi iba zirimo bisaba amahinduka y'ingendo kuri aba n'abari ugasusanga n'abarundi benshi ntibashaka guhindura ingendo kugira iyo migambi tuyishyire mu ngiro ugasusanga no kugira evaluation ibyigera biba niyo evaluation ya Vision 2025 nk'ubu ntirikiraba ugasusanga rero abantu batagaragaje guhindura ingendo kugira ibyo bintu twandika bidusaba kigoro kugira mu mafiltere kanaka tuvavanure n'ingendo zimwe zimwe none twese ko niyo tuja rero turabingine twahashika nico gituma rero mvuga nti nitwokwirwa turandika ibindi je nibaze tugene turere ndabereke dusome ibyo twandika koshiko turayo ko ahubwo biduhinduza ingendo kugira dushikire iterambere abandi bashiko barashika kuko birashoboka
reka dukubitire ku mirongo ya telefone kuba ariko baratwumviriza ariko badutera akamo turafise Diodone uratwumva
ndabumva
watubwira irindi zina naho uhamagaye uri
Denis Kabizimana ahamagaye ndi reka tubyibaze muri uno mwanya wako kumva z'umutekano bimwe bimwe
ufise ikibazo canke icyumviro shikiriza
Denis icyumviro ibibazo nta nicyo twabironkere
utange icyo cyumviro
ndakunda kuvuga ikintu kimwe Uburundi n'ibihugu bimwe byo muri Afrika dufite ikibazo kimwe ntituzi iyo tugomba kuja kuko abarongozi b'iwacu muri ino minsi bigaragara ko batarongorera abanyagihugu birongorera abo nyene muri make baratwara ntibarongora baratwara hanyuma rero jeco nagomba kuvuga kuri icyo nibyo baravuze mu Vision 2025 mugatubwiye kuraba aho byari bigeze icyo gihe babivuga uno munsi twasubiye inyuma yaho kandi imyaka turiko turaraba imyaka yageze kuko hasigaye imyaka umunani uwo waheze hasigaye imyaka umunani none mu myaka umunani tuzokora ibintu tutakoze imyaka 18 ahubwo mbere 20 urumva n'ikibazo
murakoze
rero novuga kuri abo bavuga ngo ibitigiri leta niyo igomba ibikoreshe mu gusaba imfashanyo none mbeho tugomba gusaba imfashanyo aho twari tugeze burya turabona aho tugeze uno munsi dufatiye ko twari turi nimba tutahabona cyangwa nimba tuhabona igikene ngo kugwa n'ikihe muri uno muri
murakoze murakoze ku cyumviro cyanyu
muntenyenyere gato ko sindaheza
mutere muheraheza
yego reka ngerageze kuvunagura rero njye navuga ikintu kimwe ikibazo cyatumye tugera aho turi uno munsi ntikiri hatorerwa umuti kandi kidatorewe umuti ntidushobora gutera indi ntambwe tuje imbere kuko n'ubundi imigozi tuboha turacyayifite mu maguru
murakoze
kandi twibohora imigozi tuboha hanyuma tubone gutera intambwe tuje imbere
murakoze dufise kandi ku telefone Blaise uratwumva
yego ndabumva
watubwira irindi zina naho uhamagaye uri
nitwa Marius Breze niyongeko
uhamagaye uri he
ndi mu Burundi mu ntara ya Gitega
ufise akabazo canke intererano
ndafisi nere na gato inakabazenda kubazo mutumire nkuko mwabivuze uburundi nukuri nanje ndabona yuko dukenye cyane kandi urakenye mbere gusumbane nuko mubibona muri ze zegeranye bya mashirahamwe kubera mashirahamwe aza kutwereka ikintu mwayene urumva nabari hasi irabaduza burya mu Burundi twe turakunda kuvuga yuko dukenye ubundi bo barakunda kuvuga yuko Burundi bukenye ariko bwebwe mu Burundi kubera dufise intwari itariyo bo abategetsi bataribo bikunda hari bamwe batunze n'abandi bakenye ku rugero mbere n'ayo mashirahamwe atokubaka kuvuga hamwe nk'ubuye babivuze abategetsi b'Ubujumbura nk'ubu baca bavuga ati wewe kabisa ukwiye gupfungwa cyangwa ukishwa kubera hariho ubukene abantu badashobora kuvuga hariho ubukene burenze umuntu ashobora kwirirwa atariye agasaba hamwe hagiye murandi bibona nka mu gisagara cya Gitega hamwe umuntu usanga ari kajya ibintu bijye bari kubakora mu iyarara aba yahirewe kabisa n'ibintu umuntu adashobora kuvuga mu byegeranyo azuja kwereka abandi bantu hanyuma nagomba mbaze
mubaze
nagomba mbaze umutumire Faustin Ndikumana n'umuntu je nkunda cyane kandi aravuga icyiyumviro mu bisanzwe adaciye hirya no hino nagomba ndamusabe azuza arashikira aba banyagihugu aba bategetsi bacu bitabene gihugu kandi atari navyo hariho abene gihugu bashika nk'ibice nka 0.5% nibo bene gihugu nibo bafise igihugu nibo gihugu cyikoreye natwe tukaba twikoreye igihugu aha ni badakora ikaranyumba wewe arahora mu banyagihugu
muduge ku ijambo mubaze ico kibazo
ndamusaba rero yego ndiko ndamusaba sino kumubaza uko ntanyishi nawe nafise uko nawe ntabyashoboye hariho ababishoboye niko badashaka kubikora ndiko ndamwereka yuko yoza arasigurira abanyagihugu bakazoza barahindura intwaro kubera intwaro niyo ihindura byose ubukene twabutanguye yo ndibuka muri
reka bishure murangize
muri 2005 ikiro cy'isukari cyari ku 75 araza kunkosora namba nihenze ndaza arabitwikirana uno munsi nusho uronka mu gapapuro ikinyiko n'ikiro nushora ukironka naho ushaka kugira ku 10,000 ntwo kiro
reka
ndamusaba rero ko yoza arahimiriza abanyagihugu akabereka yuko ibintu byose biva ku butegetsi bakamenya ingene bahindura ubutegetsi
reka bishure mu mwishure Faustin
yendo ne yavuze ivyerekeye vision leadership yasaye n'ubushikizi iciyumviro ico nari nagisikirije ubwa mbere yuko harya ibijanye n'ubukene kuva mu gihugu bihera ku mugambi imigambi itomoye abajejwe intwaro abajejwe politiki abazeze ko n'akigoro bagira kugira bayishirye mu ngiro n'ingene bahindura ingendo bonyene kubijanye n'iyo migambi ugirije mu ngiro n'ingene bahinduza ingendo abandi banyagihugu kugira ibyo biterambere bishobore kuboneka uravye rero aha mu Burundi nk'ibyo bya byo birahari mugabo kesi n'ibitabo bica bigenda bikaryama ugasanga abategetsi rero yutari kuratwarira ku migambi wevariwa ku munsi ku munsi ibintu ntibishobora gutera imbere ku byifuza kuko utegereza ku byivariwa niyo ngorane dufise n'ubu ejo bundi baravuze ngo icegeranyo gisohotse ngo bagira bategure ngo umugambi ngo w'imingo w'imyaka 10 ngo mu politiki de development di Burundi ngo sur deal uko yarangiri he n'imigambi twahorana yari kubarayivari ugira utegure yindi we imyaka 10 hera muri 2010 muri 2017 tubishikana muri 2027 muri kuravuga ingene aho bananiriwe donc harabuze coherence muri rusangi abandi bariko barashikako ituma niyo uri kurategura y'amafaranga y'umwaka ku mwaka leta ikoresha ibyo yita Rwanda de finance ijya niyo igufasha gucubona ati mbega amahera ndayashyira hehe ndavye imigambi ishaka gushikako yudakora ibyo rya ry'amafaranga atakoreshwa nabi ataye valuwase ori kintu cyose uburyo ubwa afrika waravye neza ushaka gushika no mu muryango niko bimeze ayo warosora avuga ati nshaka gushika hanze akugira ibutike nshaka kugura inka nshaka kugira iki ibyo rutabipanga neza urumva naho bishobora gushika aho rero niho nagira ngaruke kuri icyo kintu ndagishimangira bikomeye
nuko rero bagenzi mukunda iradijwe rya Amerika ibiganiro vyacu twabateguriye kuri no saha nino ngaha bice bigarukira turashimiye mwemwe ariko muratwumviriza dushimira abanyamakuru bacu batororokanije aya makuru turashimiye kandi ingenieur Suleiman hamwe na Facile ari kumwe na Saida Muhinga bw'ivyuma Kuri mikro, mwari kumwe na Jowe Diani na Hazwe, ndabikebanure ndabifuriza kuranigwa mu vyo murimwo ibiganiro vyacu birabandanya mukanya.